muteza matwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti zacu muraho neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi hano muri studio ya 5 kandi ndi kumwe na Geoffrey Mutagoma. Mutagoma urakomeye
komera na Kamirindi
mukanya rero uraza kutubwira amakuru yo irya no hino kwisimbira uko tujya mu biyaga bigari. Shuti zacu mbibutse ko radio ijwi rya Amerika ivugira mu Burundi kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda, mudukurikire kuri FM 104 n'ibice bitatu ndetse aho muri hose mujye no ku rubuga rwacu rwa internet radio yacu akadomo.com. Umurwa mukuru w'u Rwanda wakiri inama mpuzamahanga kuri SIDA.
Icyo gihe imisatsi yanjye yari yaracuramye. Leta y'u Rwanda yaduhaye umuti twarawubonye, umuti tubonera ubuntu. Ibijyanye n'akato n'ihezwa bose muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda ntabwo tuvuga ko bihari.
Muneze madama Muneza Sylvia amaze imyaka 20 amenye ko abana na virus itera SIDA. Numwe mubari muri iyi nama mpuzamahanga yiga uburyo SIDA yaranduka. Inama rero iteraniye i Kigali. Amakuru yo hirya no hino ku isi. White House Presidency ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntizitabira ubutumire bw'inteko ishinga amategeko mu rwego rwa nketi iyi nteko irimo ikora kuri President Donald Trump. Geoffrey Umwenya nuwawe.
Ibiro bya Presidency ya Amerika kuri uyu wa gatatu ntabwo bizitabira igikorwa cyo gutanga ubuhamya mu iperereza rikorwa kuri Perezida Trump riyobowe n'akanama gashinzwe ubutabera mu nteko ishinga amategeko ya Amerika. Ukuriye ku kanama Gerald Nadler yari yatumiye Perezida Donald Trump n'abajyanama be mu by'amategeko mu buhamya buteganyijwe mu cyiciro gikurikiyeho cy'iperereza. Nta watekerezaga ko Trump yakwitabira ubwo butumire, dore ko muri iki cyumweru ateganya kuzaba ari mu Bwongereza mu nama y'umuryango wa OTAN wo gutabarana hagati ya Amerika n'Uburayi. None umujyanama mu by'amategeko muri Presidency ya Amerika Pat Cipollone nawe yanze ubwo butumire. Yavuze ko azasubiza mu mpera z'iki cyumweru niba Presidency ya Amerika izitabira ubuhamya buteganyijwe mu minsi iri imbere. Mu cyumweru gishize Nadler yari yabwiye yarijeje Trump n'abajyanama be mu by'amategeko ko azubahiriza ihame ryo kutabogama muri gahunda yo gushakisha amakuru. Akanama gashinzwe ubutabera mu nteko ishinga amategeko ya Amerika kuri uyu wa gatatu kazibanda ku biteganijwe n'itegeko nshinga byerekeye ikurwaho ry'umukuru w'igihugu. Abatangabuhamya bataratangazwa amazina bazaba ari abahamya ari abahanga mu by'amategeko. Thomas,
hagati aho rero n'amasezerano y'ubucuruzi hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa yadindiye, byo bimeze bite?
Ibiganiro bigamije amasezerano y'ubucuruzi hagati y'Ubushinwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byadindiye kubera itegeko rishya Amerika yashyizeho umukono rishyigikira impirimbanyi za demokarasi muri Hong Kong, nk'uko bitangazwa n'urubuga Axios. Uru rubuga ruravuga ko umuntu wegereye itsinda ry'abahagarariye Perezida Trump muri ibyo biganiro yavuze ko iryo tsinda ryemeza ko yahagaze kubera isinywa ry'iryo tegeko, kandi ko hakeneye umwanya wo guha Perezida Xi Jinping w'Ubushinwa umwanya wo gusobanura ibibazo bya politike mu gihugu cye. Ubushinwa nabwo burafata ingamba zo guhangana n'icyo bubona nk'inkunga ya Amerika ku baharanira demokarasi muri Hong Kong. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubushinwa kuri uyu wa mbere yatangaje ko igiye gufatira ibihano imiryango itagengwa na Leta ikomoka muri Amerika ikorera muri icyo gihugu nyine, kubera ko yakoze icyo yise kwitwara nabi mu myigaragambyo iheruka kuba muri Hong Kong. Imiryango rero irebwa n'ibyo byemezo Thomas ni Human Rights Watch iharanira uburenganzira bwa muntu, National Endowment for Democracy na Freedom House iharanira demokarasi no kutaniganwa ijambo.
Geoffrey Mutagoma, urakoze cyane. Ubwo ngubwo rero uraza kuyatugarukiramo mu mwanya uri imbere. Inshuti zacu, iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda.
Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika.
Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. ni kurubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Address ni VOA Radio yacu.
Radio yacu ni no kuri internet, radio yacu voa.com. Ikigali mu Rwanda hateraniye inama mpuzamahanga ya 20 yiga ku cyorezo cya sida n'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina muri Afurika. Iyi nama ihuje abantu bagera ku 10,000 barimo n'abakuru b'ibihugu bimwe na bimwe bya Afurika n'abafasha babo. Asumuta Kaboyi yaduteguriye inkuru irambuye.
Mu kigano cyabimburiye ibindi gitabiriwe n'abafasha b'abakuru babimwe mu bihugu bya Afurika byitabiriye inama, Madame Jeannette Kagame yavuze ko u Rwanda rwashyize imbaraga nyinshi mu kurwanya icyorezo cya sida, cyane cyane mu gukumira ubwandu bushya. Madame Kagame yavuze ko kugera mu mwaka w'2018 habonetse igabanuka rya 83%, naho impfu zishamikiye ku bwandu bwa virusi itera sida zigabanuka ku kigero cya 82%. Aba bana na virusi itera sida nabo bagaragaje ko imibereho y'ubwihebe babagamo bataratangira kubona imiti ndetse n'akato bahabwaga byose byashize kuva uwaho baboneye imiti bagasubira mu buzima busanzwe. Madamu Muneza Sylvia umaze imyaka 21 amenye ko abana na virusi itera sida yemeza ko ubuzima bwabo bwabaye bwiza.
Kumva sida icyo gihe cyari ikibazo gikomeye cyane. Icyo gihe ndabyibuka nari nashatse kwiyahura, ndabyibuka nyigera mu rugo abaturanyi banje, imiryango yanje hari ari makato kenshi cyane. Icyo gihe imisatsi yanjye yaracuramye, leta y'u Rwanda yaduhaye umuti twarawubonye, umuti tubonera ubuntu. Ibijyanye n'akato nihezwa rwose muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda ntabwo tuvuga ko bihari, twageze iyo tujya ko natwe turi mu bantu bavuga ari kumvikana.
Iyi nama ibaye mu gihe mu Rwanda abanduye virusi itera sida bakomeje kubarirwa kuri 3%. Minisiteri y'ubuzima igatangaza ko ubu abagera kuri 97% aribo bafata imiti. Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda agasaba abafata imiti kurushaho kwifata neza kugira ngo ikomeze kubagirira akamaro. Minisitiri Diane Gashumba:
n'ubu bushakashatsi bwakozwe bumaze gutangazwa bwagaragara ko u Rwanda n'ubundi icyorezo cya sida ntabwo cyazamutse, ba 3% banduye nibo bakiri n'umubare ugihari. Muri abo ngabo banduye uwanduye wese iyo tumutumye duhita tumushyira ku muti, twakwiye kugira 100%, ariko ntituragera ku 100%, dufite 97%. Ukuvuga ko hasigaye 3% banduye ariko bataragera ku miti. Muri abo bari ku miti tuba twifuza ko bayifata neza, niba siye gahunda ya muganga bakayibona neza uko bikwiye, niba yivange n'inzoga, niba yivange n'ibiyobyabwenge, imiti igakora akazi kayo uko ikwiye mu buri munani. Tuba twifuza ko muri abo ngabo nanone twavuye ko bandi 100% bagenda virusi igabanuka mu maraso, ku buryo ugera ko usanga mu virusi nkeya ni nabwo waba batagishoboye kwanduza cyane.
Umuyobozi ngishwanama w'umuryango w'abibumbye ushinzwe kurwanya sida, Madamu Winnie Byanyima, yavuze ko muri Afurika hakiri ikibazo cy'umuco utuma ab'igitsina gore batamenya amakuru. Uyu muyobozi agasobanura ko ku mugabane wa Afurika hakiri ingimbi n'abangavu benshi bandura sida ariko batazi uko bahagaze. Abakobwa n'abagore bakiri bato nibo bafite ibyago byinshi byo kwandura icyorezo cya sida kubera ikibazo cya za kirazira zo mu muco ndetse n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Byanyima yanavuze ko uyu mugabane wa Afurika ukomeje kugira abandura bake.
In 2018, more than half of all new HIV.
Aragira ati: abasaga 1/2 cy'abashya bandura ni abaturuka mu bice by'ibiti byihariye. Aba barimo abakobwa bicuruza, abakoresha ibiyobyabwenge, abatinganyi, abatabasha gusobanura igitsina cyabo ndetse n'abanyururu. Aba ntibakoresha ibizamini byo kumenya uko bahagaze, nta n'imiti babona kubera ko bakomeje kuvutswa uburenganzira bwabo. Winnie Byanyima avuga ko kugeza ibihugu byibumbiye mu muryango w'ubumwe bwa Afurika bitakigira uruhare ruhagije mu gutera inkunga ikigega cyo kurwanya sida ku isi. Byanyima asobanura ko amafaranga ashyirwa mu bikorwa byo kurwanya sida ubu yagabanutseho miliyari y'amadolari y'Amerika mu mwaka ushize wa 2018, agasobanura ko iki ari ikibazo kikomeye kandi kigomba gutorerwa umuti. Imibare y'umwaka ushize wa 2018 igaragaza ko abarenga 37.9 bafite virusi itera sida ku isi, muri bo bagira kuri 79% nibo bazi uko bahagaze na 62% bakaba bafata imiti igabanya ubukana bwa sida. Iyi nama ibera i Kigali yitabiriwe na mu bihugu 150 byo ku isi barimo abashakashatsi, abanyeshuri, abarimu muri za kaminuza, abaganga, abakora mu by'imiti n'abarimo abakuru b'ibihugu bya Afurika ndetse n'abafasha babo. Iyi nama kandi yanitabiriwe n'abandi bantu bari mu byiciro byihariye nk'abakora uburaya, abakora imibonano mpuzabitsina babihuje, abahinduje ibitsina. Iki cyiciro kikaba kitari kimenyerewe kujya hagaragara mu Rwanda kubera ko aba bantu bava mu mico itandukanye, bityo bakaba bashobora no kuzerekana iyo mico bari mu Rwanda. Polisi y'u Rwanda yasabye abashinzwe kubakira no kubacungira umutekano ko bagomba kubitwararikaho. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta, urakoze. Umwaka w'2019 ugiye kurangira, amadosiye arenga 2000 arimo abantu barenga 300 bakorewe amabi mu Burundi amaze gushyikirizwa urukiko mpanabyaha mpuzamahanga ruhoraho CPI. Ni inkuru ya Pierre Claver Niyonkuru.
Amadosiye amaze gushikanwa imbere ya sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI na yerekeye ivyaha byakozwe kuva itariki 26 z'ukwezi kwa kane umwaka w'2015 gushika itariki 26 z'ukwezi kw'icumi umwaka w'2017. Abashingwamanza bafashije abitwaye barashimaho iyo sentari igejeje igikorwa kuko imaze kwakira amadosiye arenga 2000 yamara bagasaba ko n'indi ntambwe yo gusohora imitahe yo guhagarika abakekwa yoterwa vuba. Maitre Lambert Nigarura n'umwe muri bo atwara urunani CPI rw'amashyirahamwe yigenga akorana na CPI Coalition Burundaise pour la Cour Pénale Internationale.
Imiryango y'ababuza ababo n'abacitse ku icumi irenga 2000 niyo yegereye amashyirahamwe y'abashingwamanza n'amashyirahamwe yigenga kugira ngo abatunganize amadosiye aheze rero washikirijwe iyo sentare mpuzamakungu mpanabyaha. Ibyo birero by'umushingwamanza uwo munsi bifise amadosiye byaronse arenga 2000. Muri abo rero harimwo ababa barakorewe ibyaha bo nyene, abarokotse, imiryango yabo, hamwe n'amashyirahamwe yahuye n'ibyo byago. Ibiro by'umushyikirizamanza biraheza nabyo bikagira ihinyuza kugira ngo byitohoreze bibone ko amakuru byaronse ariyo. Nibyo rero uwo munsi biri kubirakora kugira ngo baheze bategure amadosiye.
Ubwo runani CPI irufadikanije n'abamenyesha makuru bakorana na CPI bagize urunani rwabo RGB CPI Réseau des Journalistes Burundais pour la CPI baherutse gutanguza isekeza ry'amezi atatu ryo gutsigurira abarundi bakorewe amabi ikibanza n'uruhare bafise mu manza imbere ya CPI. Muri iryo sekeza rizohera mu kwezi kwa mbere umwaka uza, umuvugizi wa CPI Fadi El Abdallah arasigura ufatwa nk'uwakorewe amabi team wariwe.
Être considéré comme une victime devant la CPI.
Harero CPI yemera ubwoko bubiri bw'abakorewe amabi. Ubwa mbere ashobora kuba umuntu ku giti ciwe yahohotewe akaborezwa igufa canke agakorerwa ubundi bubisha bwihonyangwa ry'agateka kiwe. Bashobora kuba abakenyezi basambanijwe ku nguvu canke abana n'abageze mu zabukuru bakorewe ico caha nyene, abana batwawe mu ntambara, abamugajwe n'amabi bakorewe n'ibindi. Bashobora no kuba abiciwe ababo canke abafise ababo bafungiwe ubusa canke banyurujwe bakagenda amazima yongo. Ubwa kabiri CPI iraki umugwi w'amashirahamwe inzego canke amahinguriro yakozwe ko n'amabi ahandwa n'iyo sentare. Ashobora kuba ari amasengero yabomowe, amashuri, inzu ndangakaranga canke amavuriro. Hari rero n'amashirahamwe yigenga ashobora kuba avuga ati yarakorewe amabi kanaka, yarasambuwe canke yarafuswe. Iyo migwi yose yarungika ivyemeza ko yakorewe amabi mu biro vy'umushikizamanza mukuru wa CPI ikamusaba kugurura amatohoza. Uwafise uburenganzira bwo kugira umufasha kuburana. Iyo migwi kandi bishobora no gukenerwa ko gitaba muri sentare ikaba nk'amasura mu gihe c'imanza. Ikindi ni uko abakorewe amabi bafite uburenganzira bwo gusaba indishi y'akababaro canke impozamarira mu gihe imanza zamaze kurangira, hakagira n'abagirwa n'icakanaka.
Demander des réparations.
CPI imenyesha ko nubicakira amadosiye n'ivyemeza ku byaha bishobora kuba byarakozwe. Ivuga ko imaze kwakira abagiriza inzego za leta gusa, igahamagarira na leta y'u Burundi ko yokwitwarira abo ikeka ko bayikoreye ibyaha bihanwa na CPI. Iri kwikora amatohoza ku byaha by'ubwicanyi, ukunyuruza abantu, ukubaboneza igufa, kubafungira ubusa, amabakoregwa abakenyezi n'ibindi.
L'enquête est en train de se dérouler.
atamatoho zarbandanya mu bwitonzi no mu ibanga ntangere bariko baragerageza kwegeranya ibikenewe byose yaba majwi amasanamu inyandiko n'ibindi kugira ngo mushikize amanza azo bitanye imbere y'abacamanza barabe ko hari ibyaha by'agahomera bunwa mu guhonyanga gateka kazi na muntu byakozwe nimba leta nayo harabo yikeka ko bakoreye amabinzego zayo canke abandi bigakorerwa mu gihugu canke hanze twisaba kuzana ivyo birego n'amakuru kugira ngo bije mu matohoza ariko arakogwa twebwe turigenga nta ruhande na rumwe rwa politike dukorera
c'est pas de servir à aucun but politique
kuva mu kwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi haheze iminsi ibiri iyo sentare itanguje amatohoza nyezina Uburundi bwaciye butangaza ko bukuye akarenge muri yo sentare umushikiranganje w'ubutungane Emery Laurentine Kanyana iruhande yo kwagiriza CPJ kwihengamye yavuze ko nayo matohoza ataco azoshikako
duhiriwe duhishije nta byaha bihonya bwo kubyabaye mu Burundi nkuko babivuga nta byaha byagahobena bunwa byabaye ngaha nkuko babisigura kuko iyo babihari uno munsi byabirego byose baza barajyana kuturega cyari kuba byabaye urubanza none murabona ko tuvuye atarubanza turagira
umwaka w'igihumbi bibiri na cumi n'icyenda ugitangura abakorewe amabi bitwaye n'abashingwa manza babo bari bafite icyizere ko uzohera imitahe yo guhagarika abakekwa yasohotse CPJ ibasaba kwihangana kuko gukora amatohoza mu gihugu cikuye muri yo sentare bitoroshe Pierre Clavier ni inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
Banywanyi bijwe rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa Kubatwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Hashize imyaka mirongo itanu n'itatu Uburundi buvuye mu ntwaro ya cyami bujya mu ntwaro ya Repubulika mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na gatandatu ubwicanyi bwabaye nyuma y'ingoma ya cyami buterwa n'iki Ambasaderi Guillaume Ruzovio umukuru w'umugwi w'igihugu ujejwe ubumwe no kunywanisha Abarundi akaba n'umukuru w'umugambwe w'umwami n'abagabo PMP abagendera banga yabigarutseho mu kiganiro muri Sanga yagiranye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije
iyo myaka mirongo itanu n'itatu iheze intwaro y'umwami isenyuwe nibyo imyaka ibaye myinshi mugabo twawibutse mu mugambwe wacu tubandanya igikorwa dusanzwe turiko co gutsimbataza umugambi w'umwami n'abagabo kuko wemewe n'amategeko kuko wemewe n'ibwirizwa shingiro hanyuma rero tubandanya ibikorwa dusanzwe dukora kandi twitegurira amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri n'iyindi migambwe yose iri ku rubuga ni ukuvuga yuko iyo tariki twebwe hatari itariki y'umunsi mukuru canke y'iki ahubwo idushyiramo inguvu nyinshi z'ubira dukore umugambi utere imbere hanyuma uzoronka abaserukira benshi muri guverinoma
icyo gikorwa kigeze he muramaze guhitamo umuntu azoserikira uyu mugambwe mu matora muramaze no kwiyandikisha
yego icyo bamenye nuko umugambwe w'umwami n'abagabo pempe abagendera banga umugambwe ushyigikira umukandida uzokwitorera wonyine ibyo bose agaseseshwa mu bitwa yamaze kubyumvikana hanyuma ibyo kumwerekana nabyo nibaza yuko hataragera yaragera kuko imigambwe mike imaze kwerekana abo bazoshyira imbere bakwitoza ku ruhande rw'umukuru w'igihugu kuko amatora twimirije mirongo ibiri n'amatora ya hose n'amatora bazotora umukuru w'igihugu tugatora abadepite tugatora abasenateri tugatora tugashyiraho abamusitanzeri tugashyiraho inama za komine ni ukuvuga urumva yuko ayo matora ari amatora mu gifaransa bivuga nti des élections générales izo tuma tuhi dusubiramo turonka abaduserukira ku nzego zose zo Burundi no kuvuga yuko hari amatora akomeye cyane nico gituma rero ubu amaliste tuzoshiraho iki kibanza cyangwa iki cyangwa kiriya cyangwa mu kibanza cy'umukuru w'igihugu yaragera ko tubyerekana kandi noneho usitse twenyine n'imigambwe mike cyane maze kubyerekana mugabo mukwiye kumenya yuko turiko tubitegura
ariko murazi ko igihe gisigaye atari kirekire cyane rwose nk'amezi atandatu cyangwa yari munsi y'indwi gutyo mbega umugambwe wanyu wamaze kwandikwa
yego umugambwe wacu uranditse kuko uremewe n'amategeko nereka ndakwibutsa iyo umugambwe w'umwami n'abagabo pempe abagendera banga uva kuko umenga bisa n'ibinyuye gutangaje yuko umugambwe w'umwami n'abagabo ukora ku mugaragaro muri Repubulika y'u Burundi kandi ari umugambwe ushyigikiye igarukano ry'umwami uwo mugambwe rero wavuye muri amasezerano y'i Arusha yasinywe ko n'abapolitisi bose uvugutse iryo tegeko ry'i Arusha ryavuze riti mu gihugu cy'u Burundi imigambwe yose ifise ibyiyumviro bitandukanye ibwirizwa kuronka uburenganzira bwo gukorera ku mugaragaro n'umugambwe userukira umwami ubwirizwa gukora kuko barumvikanye bavuge bati noneho umwami mukuva ku ngoma nta matora yabaye nta referendumu yabaye byabaye ibintu y'igikenye ni ukuvuga yuko ntababajije abarundi bati rero reka tuwushiremo n'imigambwe irwanira ukugarukana umwami ibeho nicyo gituma tubere turiho dushyigikiwe n'ibwirizwa shingiro rikomoka kuri ku masezerano y'Arusha niyo tuva rero
ibintu uyo mugambwe wanyu umaze kurangura byo bizeza ko abanyagihugu bazowuje inyuma ni nk'ibi
umaze kurangura ibintu bitari bike ni ukuvuga yuko dutanguriye n'icyo cyiyumviro cyawo ufise atawundi mugambwe bigisanga icyo cyiyumviro cy'ubugarukana umwami nk'icyo cyiyumviro n'icyiyumviro nibaza yuko abarundi batari bake babishyigikira kuko biramaze kugaragara yuko iyo ntwari y'umwami yariho kuva kera yaramaze ibingana bitatu cyangwa bine yakoze neza yakoreye neza abarundi yagumanye abarundi baguma mu mutekano bagumana ubumwe ntibajyana ntibagira iki hanyuma kuvaho intwaro ya Repubulika iziye mu 1966 n'imbere yaho gatoyi bari batanguye yarabonetse yuko abantu baciye batangura kujyana bapfa ubutegetsi abandi bapfa ubwoko bagira ibyo rero nta byariho muri icyo gihe cy'intwaro y'umwami
ku bwanyu ikintu cyo cyaratumye abarundi bacanamwo indyane zifatiye ku moko eka no ku ntara n'ikihe inyuma yaho intwaro icami ikuriwe
yewe nibaza yuko ibyatumye abarundi bacanamwo bajyana muri izi ntwaro za Repubulika bishobora kuba biva mu bintu byinshi mugabo yewe nibaza yuko icya mbere kifatiye ku kahise k'ibihugu byacu dusangiye akahise aha ajyewe ni uguha akarorero yuko uburundi bwacu bwagiye mu gihe cyo kwikukira mu mahoro ntangere amoko yose afatanye mu nda ariko ibuka yuko i Rwanda igihugu cyariko kirasha hanyuma hafata ubutegetsi dufate ubwoko bumwe n'umugambo umwe i Rwanda mugabo aha mu Burundi twaciye tuguma dufatanye mu nda mugabo iyo ako karanda koba karadutse kava mvuge nti koba karaje kava nk'i Rwanda cyangwa karagiye no mu mitima y'abarundi bamwe bamwe hanyuma rero ako karanda rero kuraba ubwoko kagomba mu mwikaza karaduga mugabo iyo niyo bimbo yonyine kuko n'igihe twaje twikukira naho kuba kariho umwami n'abagabo wiwe barashoye kugasubiza hasi mugabo rero intwaro za Repubulika zije harabaye ukuntu aha mu Burundi wacu ubwa mbere izo ntwaro ntizabaye zikerekana yuko zishyigikiye ubumwe n'ukuri kuko haragiye harajamo ibintu terekeye kwisunga amayimu ntapfa intara
ibyo bibazo by'ibintu bishobora kuba byaratumye inzankano canke amacakubiri aduga nk'uko mbivuze turaziga kwa kwa waliko imbele ya hona gomba duhi jambu mwini wanyu radio ijwi ya Amerika ni kumana mwini weneza
ya kufiju Amerika
mwini weneza mwini hida ni kumana
sasa jewe ndi mungami mwini ya nini mwini ya Nyarugusu mwini sa Tanzania
ahu vjifashe kute Nyarugusu
Nyarugusu mtukotia luko usa kukumu te kano wa atu tumato yituri nitukiluka nosu mwini kucha atu kucha tubise maoro uumba igi kucha Tanzania kitoro yeje kina tuliko kiatiru kanunganya kumanya usa tunafata na atu ikeme za suku genda tuitifu kwa nazani mwendo kanya kutakila kungufa kuna kutuzi kwa
tugarote na huku kigano tuliko umu wamuse chifu uzo chi umviro change ikiwazo mwaza umotumile wacho mkigano chacho chumusi cheke cyane cyane imyaka 53 irangiye intwaro ya cami ikuye mu Burundi
murakoze cyane cyo kiganiro muri kumwe n'umutumire ahanini cyukuraba ibyo cyo intwaro ya cami mu gihugu cy'u Burundi yari intwaro isanzwe ifatanye mu Abahutu, Abatutsi, Abatwa hamwe n'abaganwa bose bari basanzwe bari ku rugero rumwe ariko tumaze kwinjira mu Repubulika bacabica abami bahonya agateka k'abami hacakwekera kuja izi ntwaro z'ubwoko Abatutsi bafashe igihugu baracimiza Abahutu barabonona Abahutu bamwe be no kwiga biranga ubize yagiye mu buhungiro kugira ngo abone kuruhinga intwaro z'Abahutu zirinze ngo zirashyikiriwe Abahutu bo bacu baza gusubiza mu ngoko Abatutsi ibyo bakoreye Abatutsi barangazwa Abatutsi baricwa Abatutsi nta jambo bafise mu gisirikare ngo bafungwa ari wese uri Mututsi n'umutekano bufise twumvikane yuko izi ntwaro zimaze ko ziraba ni intwaro zo gusubizanya mu ngoko rero intwaro zigarukana intwaro ya cyane kuko ikose kwikora ku zuru nabo nyine ashobora kubona ibyo barimo ndaje neza yuko nawe nyine aho yakomeretse hakabuze ni ukugira ngo azodongore igihugu cyeza yobwira gira neza by'abandi bakora ndaze ko ari umuzigo imbere yiwe nareka kwigora duhenda twebwe mu gihugu cyacu cy'u Burundi ikizagarukana amahoro ni Imana yonyine mu ijuru murakoze cyane
murakoze murakoze ndi kumana ambasaderi Ruzovio mu gihe cyo muvuze ku ziyumviro ushikirijwe na Ndikumana
oya nukuri Ndikumana arabise ibintu yavuze bikomeye kandi byiza cyane mugabo nticoguma tufite nticoguma turi abantu bihebuye ntibishoboka ko tubihebura kuko igihugu cyacu cy'u Burundi ni igihugu kibwo kizobaho tuzogisigaha tugisigira abana bacu nabo bagisigira abana babo ni igihugu cyabaho ibingana n'ibindi kandi gifise kazoza none rero kuguma tuyibaza ngo nta gishoboka ngo ibyo Ndikumana avuze ati kwihorana kugira iki tubwirizwa uhagarika kwihorana ntidushobora kubananya iyo nzira avuga ati Imana niyo nyine nibishobora Ndikumana namenye yuko Imana ko bigenda kose Imana irafashwa tudafashije Imana ntacyo tuzoshika ko n'ejo hashobora kuza ibindi tutazi nico bituma rero atakwihebura tubwira abo Bahutu yavuze bihora Abatutsi abo Batutsi yavuze bihora Abahutu harageze ko tuja hamwe tukabahamagara tukababwira tuti iyo siragi tubwirizwa kuraga abana bacu
Ambasaderi Guillaume Ruzovio rero ni umukuru w'umugwi w'igihugu cy'u Burundi ujejwe ubumwe no kunwanisha abarundi ni ku mateka mabi y'ubwicanyi n'inzangano yabaye ku ntwaro za Repubulika kuva mu 1966 iki kiganiro kandi mushobora no kugisanga ku rubuga rwacu rwa internet radio yacu voa.com I Kigali mu Rwanda hateraniye inama mpuzamahanga ya 20 yiga ku cyorezo cya SIDA iyi nama ihuje abantu bagera ku 10,000 barimo n'abakuru b'ibihugu bimwe na bimwe bya Afrika n'abafasha babo iriga rero uburyo iki cyorezo cyaranduka muri Afrika CPI n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha mpuzamahanga ruhoraho iratangaza ko imaze kwakira amadosiye arenga 200,000 arimo abantu barenga 300,000 bakorewe amabi mu Burundi kuva mu 2015 na White House Presidency ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko itazitabira ubutumire bw'inteko ishinga amategeko mu rwego rwa nketi iyi nteko ikora kuri president Donald Trump ndabashimiye cyane rero mukomeze mugubwe neza na radio yanyu ijwi rya Amerika umugoroba mwiza murakarama